mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Amahoro nshuti bakunze muri komuviriza ibiganiro by'iradiyo ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe. Ndabategurira nkongera nk'abashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara. Icuno munsi rero kigizwe na zimwe mu ngingo zikurikira.
Abantu bituye mu rwego rw'ashika 189,000. Twarasanze hari ibinogo abantu bahamwe ku bwinshi, dusanga hari 138.
Uyu ni Musenyeri Antoine Pierre Madaraga, komiseri w'umugujejwe ukuri n'ukurekuriranira mu gihugu cy'u Burundi, avuga bimwe mu byo uwo mugwi washoboye kumenya matohoza wahuramwo mu ntara ya Ruyigi ku mabi yagiye arashikira u Burundi kuva mu mwaka w'1962 gushika mu mwaka wa 2008. Iyo nkuru iri muzwe tugaruka ko handi hato, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko Emmerson Mnangagwa aheruka gukugwa mabanga y'icegera c'umukuru w'igihugu muri Zimbabwe, yahunze igihugu ariko akaba avuga yuko agiye kurwanya perezida Robert Mugabe n'umutambukanyi wiwe Grace, avuga ko bigize utumana dutoya kandi bakorera inyungu zabo gusa. Inyuma y'iminsi ibiri akuye muri mabanga yiwe, Mnangagwa yanuganugwa ko ari we yari gusubirira umukuru w'igihugu, yatangarije aho ari muri Afrika y'Epfo mu buhungiro ku muryango wa Mugabe wihenda mu kwiyumvira ko ushobora kwigarurira igihugu cyose. Amenyesha kandi ko yahunze kuko yagizwe ko iterabwoba, ariko ntavuga aho yahungiye. Nubwo biruko, amakuru amamwe yo kwizera vangaho muri Zimbabwe yemeza yuko ari mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Leta z'ubumwe za Amerika zanse ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPIFC icicaro mu Buhorandi lahe itangura amatohoza ku basirikare bayo ku vyaha boba barakoze muri Afghanistan. Michelle Season, icegera c'intumwa ya Amerika muri ONU kuno wa gatatu, yabwiye akanama ka ONU kajeje umutekano ko amatohoza ya CPI adatumbereye inyungu z'amahoro n'ubutungane muri Afghanistan. Yabivuze mu gihe ako kanama kariko kiga ku bibazo vya Libya na CPI. Inama yarimo kandi Fatou Bensouda arongoye iyo sentare. Season avuga kandi ko Amerika yemeje kubahiriza ubutungane mpuzamakungu, kandi ko ico gihugu gayo gifise ubutungane bukomeye bwigenga kandi bwa mbere ku isi. Mu ntango z'ukwezi kwa 11, Fatou Bensouda yatangaje ko agiye gusaba abacamanza ba CPI kumuha uburenganzira bwo kugurura dosiye ku vyaha byo mu ntambara bikekwa kuba vyarakozwe n'abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika mu ntambara yo muri Afghanistan. Amatohoza kwa nkayo mu gihe yoramuka abaye bwo wabaye bwa mbere abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika bakurikiranwa na CPI. Kuga Bensouda ngo ivyo vyaha vyo mu ntambara vyakorewe mu ntambara muri Afghanistan n'abasirikare ba Amerika, ikigo ca Amerika gishinzwe iperereza ryo hanze y'igihugu CIA, hama bakavuga yuko nubwo biruko batazo kwemera ko iyo CPI ikora. Radio Ijwi ry'Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu vowa.com. Turi no kuri Facebook, adresi yacu ni vowa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, ikaze nshuti bakunze.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na karyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze. Mugwi wa mbere w'abagirizwa gutera ikambi ya Mukoni mu ntara ya Muyinga mu gihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa mbere barengutse bugira kabiri muri sentare y'iyungururizo y'intara ya Ngozi. Umurongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze ariko arakurikirana ino nkuru. Jean Bosco, amahoro.
Amahoro cyane Diane.
Ingiyo gurubanza rwaburanishijwe, hamasentare yafashe ingingo ya
ego urubanza abarengutse bagera kuri 18 muri bo basangiye bafite idosiye zitandukanye hari 17 bafashwe umutekano ugeza guhungabana ku ikambi ya Mukoni iri mu gisagara cya Muyinga hari mu kwezi kwa mbere abo rero bakaba bagizwa ko aribo bateye umutekano muke rero uno munsi bari barengutse barindiriye ko sentare isubiramo ya Ngozi igira icyo ishikirije ku byo bari basabwe izi nabyo bakaba bari bakazi yuko ibyegeranyo byose byafatiwe Muyinga kuva urubanza rutohozwa gushika rucibwe ko byoteshwa agaciro aho bamenyesha ko ibyo bavuga byose babivuze babanje kuberezwa igufa babanza kubereka ibintu bitibwoba cyane kugira ngo bakunde bemere ibyo bariko baremezwa ibyo rero sentare isubiramo ya Ngozi ikaba ikemeye gutesha agaciro ibyo byegeranyo aho yamenyeje yuko inzitizi zatanzwe n'abashingwamanza n'abo baburanyi ko zidashemeye icyayifata nk'uko urubanza ngo bandanye ruburanishwa ariko rero cyahavuye kiba nuko hagiye haza mu bashingwamanza bari ngaho hagiye ababuranira ubundi mugwi w'abasirikare bagera ku ndwi nabo nyine bagirizwa kuba baragize uruhara mu gufasha abo ba mbere muri iryo hungabana ry'umutekano aba basabye yuko abo baburanira nabo borengutswa bakaburanira hamwe nk'uko sentare yari yabyemeye ariko rero abo bandi ntibari barengutse bica bizi sentare ikifata ingo yuko urubanza gusubizwa inyuma rukazoburanishwa mu ndwi iza abantu bose bari bafite icyo bagezwa muri iyo dosiye ya Mukoni bari kumwe
Jean Bosco ahama abari baje kugwitabira bari bande kuko turamenyere ko imanza nk'izo usanga hari abantu benshi batandukanye baza kuzirorera uko bigenda
ego kiretse abashingwa manza hamwe nabo mu miryango bakeya bo muri abo bari barengutse hari abamenyesha makuru bakeya hari kandi n'abo mu mashyirahamwe ishyirahamwe rimwe risanzwe riharanira agateka ka muntu cyane cyane k'abanyororo ADDP risanzwe rikorera ngaho Ngozi najyo nyine ryagize icyo ridushyikiriza ku bijyanye n'izo ngingo zafashwe ryanezerewe cyane nuko abo bafite icyo bavuga kuri iyo dosiye yo Mukoni yuko bagiye kuburanira hamwe bakavuga yuko bizofasha yuko urubanza rushobora gushyirwa n'ingoga kubera kera uwambikwa ibizera kandi kuzera gutyo umwe wese akamenya aho ahagaze
urakoze cyane rwose Jean Bosco ndarurinze ubandanye ukurikirana iyo nkuru hama uheze uyigaruke ko ku makuru yacu yo hanyuma
urakoze namwe
iyindi nkuru igezeho mu karere nijanye n'ivyindero abanyeshuri biga muri kaminuza Jomo Kenyatta imwe muri kaminuza zerutse kugagwa n'ubushikiranganje bw'indero mu gihugu cy'u Rwanda bazindukiye aho bahora bigira bari bashaka kubaza uramutswa ubushikiranganje bw'indero mu Rwanda ikigiye gukurikira ku buzima bwabo ku murongo wa telefone ndi kumenya umenyesha makuru wacu Asumta Kabuyi Asumta Mahuru
Mahuru Diane
aho twavugana mu kanya gato wari kuri Jomo Kenyatta n'ubu niho ukiri
niho ndi ubu mumpamagaye ndarindi mu cyumba aho abanyeshuri bategereje abayobozi ba minisiteri y'uburezi ndetse bari bamaze no kuhagera bari bagiye kumva icyo minisiteri ivuga ku cyemezo nyine yafashe kuri iri shuri
bimeze gute abanyeshuri bangana gute
abanyeshuri ni benshi bamaze kuba nk'abanyeshuri nka 250 abarimenye bakaza ariko hari n'abayobozi babo baturutse muri Kenya kuko ku ishuri ryafunze bari baragiye bamwe bahita bafunga imiryango baragenda hari abo banyeshuri hari n'abayobozi babo bo muri Kenya ndetse hari n'abayobozi ba minisiteri banyuranye bari baje gufata iki imyanzuro ubu rero ntabona kugira umwanzuro ni uwuhe bari barimo gutangira kuganira n'abanyeshuri
abo baje baserukira ubushikiranganje bw'indere mu gihugu cy'u Rwanda bo bubona bangana gutega Nsumta
na abantu bageze kuri batatu gusa abandi nabo muri University of Jomo Kenyatta abo muri Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda ni batatu gusa wenda abanyeshuri twavuganye mbere y'uko abo bayobozi baza baravuga bati nubwo wenda ishuri ryaba bavuga ko hari ibyo bitujuje twarigiyemo kubera ko minisiteri yari yarihaye uburenganzira bwo gukora nibatureke tubanze turangize cyo gupfusha amafaranga yacu gusa ndetse no gupfusha umwanya ubusa
hari abafise icizere yuko ivyo bifuza bihava bitoregwa umuti muri abo banyeshuri
niyo matsiko benshi bafite kuvuga ngo bidamutse batatwemereye tukaba dutakaje ibintu byinshi cyane ubu wenda mu kanya turamenya umwanzuro urangiye bafashe
bitatu kuri kubandanya ukurikira iyo nkuru hamuraheze utubwire icavuye muri iyo mishikirano hagati y'abaserukira ubushikiranganje bw'indero n'abo banyeshuri baje kubwitura
Mukwe.
amakuru yo mu ntara umugwi w'igihugu jeje kumenya ukuri no kurekuriranira mu gihugu cy'u Burundi waraye usozereye ibikorwa vy'amatohoza kumabi yagiye arashikira Burundi kuva mwaka w'1962 gushika mwaka w'2000 mu ntara ya Ruyigi ico gikorwa kikaba gisozereye intambwe ya mbere y'ibikorwa vy'uwo mugwi ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nasabimana
Vyikorwa vy'umugwi w'igihugu ujeje gutohoza ukuri no kurekuranira mabi yagiye arashikira Burundi vyari bitumbereye kumviriza abana bariya kugira ngo bamenyeshe ivyo bazi canke babonye muri ayo makuba Musenyeri Antoni Petero Madaraga umukomisori w'umugujeje kumenya ukuri no kurekuranira aratubwira ivyo bakwiye muri iryo tohoza ryabereye mu ntara ya Ruyigi
Ujeje amaze kuronka nuko hari abantu bituye mu rwego rw'ashika 2189 kuko murazi ko twatumbereye imitumba nka yose kugira tumenye n'ibinogo rusange twarasanze hari ibinogo abantu bahambwemo kubwinshi dusanga hari 138
Musenyeri Madaraga aratubwira ko basanze ibyago bitandukanye byagiye biraca mu ntara ya Ruyigi iri mu buseruko bw'u Burundi
72 naho byabaye barakubwira bati ngahi wacu haragiye nkuyu nuriya kimugabo abatware baramamye atari nabo babujije ko basinzikariza ubuzima Mugacha na gatatu nka bose bakubwira bati aha byarahashitse nibitahashitse mu gihe haba 193 byaciye bishika 196 wateye imirwi y'abarwana abatari barashikiwe nabo nyine batende barashikirwa ari usanga harafuye cyane abatutsi 193 mugo mu nyuma abahutu nabo nyine barafa batari bakeye
ni gikorwa gisozere intambwe ya mbere y'uwo mugwi yabwira amatoza kuvyabaye none hagiye gukurikira iki Musenyeri Madaraga
ubu tugiye kwandika kahise gafatiye kuvy'abantu bo nyene bivugiye ivyo rero biramuse bimaze gushika hamwe hacakurikiye kwandika n'igitabo ca kahise kugira ngo abana bamenye ukuri kuvyabaye n'igihe bari ko yagira ati tugiye dufasha abarundi gusubiza hamwe babigire mugabo bazi by'ukuri ibyashikiye basi na basekuru
uwo mugusozera ico gikorwa mu ntara ya Ruyigi mu gihe bamwe mu banyaruyigi bafashijwe na Diyosezi Gatolika ya Ruyigi bari baratanguye gusabana imbabazi ku mabi bagiye baragiriranira muri kahise aho twavuga kamwe mu turero twinshi aho umuryango w'uwitwa Karama Yuvinari wagiye gusaba ikigongwe umuryango w'abasigwa babihogora Gabriel umviriza Karama Yuvinari
jewe abo nisi n'abavyeyi baba bavukanye mubona turi kumwe je naciye nitwa umwicanyi aho naca hose bavuga bati Karama umwicanyi kubera bari babonye yuko nari mubatanga amategeko y'ukwica kubera ico caha nakoze nta mahoro nigeze ndonka mu mutima niko kwigira inama nti ingengende gusaba ikigongwe abonagiriye nabi ndagenda ndabasaba ikigongwe kandi barakingirira umujyango wose ukoranye
umujyango w'abasigwa babihogora Gabrieli baratanze ikigongwe ataguhiga imanga izahaki bihogora aserukira abasigwa babihogora Gabrieli
Karama Juvenali ukunyene mu mubona afukamye yaraje feri aricisha bugufi aradusaba ikigongwe kwe turabona ko yicishije bugufi kuko umuntu yigaye uramugirira ikigongwe nkuko yarasabye ikigongwe ishengero ry'abakristu baruki bakoranye na Diyosezi yamuretse ndamukuye mu gipfukamiro nkuko n'uwo munsi twamukuye mu gipfukamiro twebwe umuryango twanabihogora n'ababanyi bose bamwe ndababona bari ngaha icyo kigongwe tumuhaye yogenda akakigendera yumva amahoro tuboranye tunezerwe twiginane ko nababwiye yuko ari Satani yabigize
umugujeje gutohoza ukuri no kurekurira mu Burundi utohoza kuvyago vyagiye birashikira Burundi kuva bwikukira gushika mu mwaka w'2008 mu Ruyigi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Fidel Antoine Nsabimana urakenuye inkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora gusubira kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com Ikigo IBR kivuga ko kimaze kwinjiza mu kigega cya leta amafaranga arenga ibice 86% kwijana yayo ciyemeje uno mwaka komisere mukuru wa OBR ico kigo kikaba kijejwe gutorokanya amatagisi yabishikirije uno munsi ariko atangaza umunsi wahariwe umutanga kori ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Eloge Wirikaneza ariko arakurikirana ino nkuru ariko barambariye yuko agatelefone kiwe kadashoboye kubandanya turaza kubigaruka ko niyo umwanya wadukundira mukanya duce tubanza dukubitize amaso ku mbuga ngurukana bumenyi
cha bijya bije biranuga nuko kwari
eka nibihu
ngo nibihu akarira byikomeye
ndakubiye kwa tarifu
nivyo nivyo
eka sivye
dupinge dupinge utangike
nemu pinga mupinge umvize ijwi rya Amerika irabeshi ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Kumbuga ngurukana bumenyi hariko haravugwa imyidogo y'abanyagihugu mu gisagara cha Bujumbura kwijanye n'ingingo yo gukura imyavu mu ngo itashizwe mu ngiro, ariko kugeza ubu meri ya Bujumbura yemeza ko iyo myidogo igiye guhera. Nubwo biruko tubazo ni twinshi, rekumenyesha makuru wacu Bujumbura Diane Ndonse yadusesanguriye atubwire tumwe mu byo yashoboye kumenya.
Kuva mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka, meri ya Bujumbura yarahaye uburenganzira amashyirahamwe yigenga gukura umwavu mu ngo z'abantu baba mu gisagara cha Bujumbura. Ishyirahamwe BCC niryo ryatanguye gukora icyo gikorwa ariyo yonyine mu mazu yose yo mu gisagara cha Bujumbura. Abanyagihugu bakidoga bavuga ko ukwezi kose guhera iryo shyirahamwe ridahonyoye mu mihana yabo, kandi bakagira ko bakarihishwa amafaranga. Ivyo bikabuko mu gihe bari bamenyereye ayandi mashyirahamwe yayora umwavu n'imiburiburi inshuro zitatu mu kwezi. Iyindi myidogo nuko iryo shyirahamwe giye yadukiza mu ngo z'abantu iminsi batamenyeshejwe. Aha rero meri ya Bujumbura ivuga ko izo ngorane zose zigiye kuhava kuko yagwije amashyirahamwe akora ako kazi. Kazatsa Kandida akora mu gisata kijejwe gutanga amakuru muri meri ya Bujumbura.
Meri ya Bujumbura irajejwe kuronderera ineza abanyagihugu. Ndibaza ko iyo myidogo bafise mu minsi iza igiye guhera, kuko ayo mashyirahamwe mu gutangura gukora yariteguye. Meri ya Bujumbura mu byo yasaba, yarasaba ko abo bantu baba bafise uburyo bukwiye, yaba amakamyo agiye gukoreshwa mu gutora ubu bucafu, yaba abakozi bakwiye kandi babanze kwigishwa igikorwa bagiye gukora ingene kiba kimeze. Arafitaniye amasezerano na meri ya Bujumbura abereka intumbero y'ingene igikorwa kizogenda kirakogwa. Meri ya Bujumbura irafise ijisho mu makomini, irafise ijisho mu mazone, aba chef de zone, aba chef de quartier banyumba komi bazoba ariko barakurikirana ico gikorwa ngene kiriko kirakogwa, kuburyo ikitagenda neza meri zoba yakimenye ikamenya nahitegeza kugorora.
Byongeye muri meri ya Bujumbura bavuga ko ayo mashyirahamwe uko ari 18 akorera mu mazone 13 agize igisagara cha Bujumbura yabahaye ingwati y'amafaranga. Ayo nayo akaba ariyo meri ya Bujumbura izikora ko mu gukura uwo mwavu mu gihe ayo mashyirahamwe atagishoboye gukora icyo gikorwa uko bikwiye. Ariko rero abanyagihugu bose bo mu gisagara cha Bujumbura si bose bashoboye kuronka ayo mafaranga yo gutanga kugira bakurige umwavu. Imiryango y'abatwa yo muri site Nyarumanga muri zone Buterere ivuga ko idashobora kuronka amafaranga 2000 isabwa ku kwezi kugira ngo bakurigwe umucafu. Kukaba nkako iyo miryango ukwara 500 ahanini isanzwe ibeshejweho n'ivyo itora mu yarara isukwa nko ku kilometero cahiba.
Natwe dutori yarara ni dutunze uno munsi dutunzwe ni yarara, none tugiye kuyarara gutori yarara tukarisesa ryavuye mu gisagara, none wumva twasubira gutanga amafaranga yarara tatu yakura rirarenga titariye tukahera mu gatondo rikarenga tamuntu asizi inkono kuziko
numu mpavanduka ku isetemu nze gukoba ninahebura ndata mbundose naho ndatora ivyo ntora mu dukara igihe ntora imifunga itatu igihe ntora imifunga ibiri natomboye nka tora itanu cyangwa urifungo y'ibijumba sinumva iryo yarara noririha atani iryo nkubura
yarara twarikura n'ikijumba kibonetse tukirya atabiharugwa dukuye ko tutatonoye
nka wewe amafaranga 2000 uhora yaronkaye zige kingani
yewe kare ntari nigere ndonka tebe.
Ariko rero meri ya Bujumbura ivuga ko umuhana wose ho mu gisagara utegerezwa gutanga intererano usabwa kugira ngo icyo gikorwa igikoregwe.
Nta muntu n'umwe atovuga ati jewe umuvyo nkora hariho ibintu by'ubucafu canke byera bishobora gusigara. Nico gituma umuntu wese ngaha mu gisagara cha Bujumbura urugo rwose yaba amabiro bose bahamagarirwa kuzogira ico batanze kugira ngo iryo yararajya baba bafise rive aho basanzwe bakorera rishike mu kibanza cyategekanijwe. Ariko rero meri ya Bujumbura uko yabitunganije nuko ingo zizotanga siko abasanzwe bafise nk'amahinguriro bazotanga, kuko bo burashobora gusanga bafise iyarara ryinshi ariko ugasanga ingo nazo ntiziba zifise iyarara ryinshi. Ivyo rero muvyo meri ya Bujumbura yategekanijwe izo ikorana nayo mashira hamwe nuko ifise ngene ibiciro bitegekanijwe baravye ubutandukane n'ibisata uko biba bimeze
hagataha tubasomere ibyo bamwe nabandi banditse ku mbuga ngurukana bumenyi dutangurire kuri uyu avuga ati nibanyarutse badukurira imicafu mu mpangu zacu ahandi hoho turafatwa n'ingwara zo guhema imicafu uyu nawati erega mu Burundi ntibaza kamaro k'umuntu jewe byarabananiye nibareke ababishoboye babikore ntavyo bashoboye bigumye uku indwara nyinshi zizotera sha birababaje cyane ubundi ati batama irishira hamwe jewe narabuze ikintu ririko rirakora n'iryo kwishuza amafaranga gusa muzotira karembe muje mukamenge muce nyabagere murabe ibintu bihari hari n'uyu avuga ati n'ugukuramo imvo za politike bagasubiza akazi amashira hamwe yahora gakora bibaye ngombwa bakayongereza tugarukirize kuri uyu avuga ati burya mu Burundi ntibakiraba umuntu kuca shoboye ahubwo icari nimwe nende nuwo muhuye mu mugwi canke mu mugambwe turazinanye canke azinanye nande akomeye mu ntwara n'ibindi ariko mu byerekeranye n'ubushobozi ubumenyi ubukerebutsi n'ubwenge hari hakwiye ko igikorwa cy'ubuhinga gihabwa ofisi ubwo buhinga I Bujumbura Diane Ndose ijwi rya Amerika
Impunzi z'Abarundi ziri mu ikambi ya Rusendari mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo zivuga ko zimaze amezi ane zitaronzwa inkwi bamwe mu bavuganye n'umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo bavuze ko baburara kubera ikena y'inkwi dukurikira inkuru yaduteguriye
Ugeze muri inkambi yo mu Rusenda ahari asanzwe yarundwa amasteri y'inkwi mbere yuko zihabwa impunzi kuri ubu nta rukwi ruharangwa ibi nibyo bituma impunzi z'abarundi ziba muri inkambi yo mu Rusenda zivuga yuko zugarijwe n'ikibazo cyo kubura inkwi ikibazo kimaze igihe cy'amezi agera kuri ane impunzi zidahabwa inkunga y'inkwi zari zisanzwe zihabwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita impunzi haseri
kuko ngaha umuntu ashobora kubaho agijataye ariko udukwi ntituboneka kuko nk'ubu tumaze igihe cy'amezi ane nta dukwi turonka jeho higa yeje wahise ngaha nahise nshwana nagiye yo guhangayika narondeye udukara nsanga udukara mu rugo twaheze mita ndashwana kubera mbona umengo ariko arayonona kubera iki nta dukwi duronka kandi nuko ngera guhangayikira ndaturonka narushe numva nari gutanga igihego cy'ukuntu dushobora gukoresha amakara neza icyo kibazo kabisa kiratugoye ngaha
zimwe muri izi mpunzi z'abarundi ziyamya yuko iyo zigiye mu mashyamba y'abakongomani gutashya inkwi hari igihe abaturage b'abakongomani bazihohotera
kibazo cy'inkwi hano kiradutesheje sana iyo tugiye ruguru mu misozi duhura n'abakongomani abo twahungiyeho bakadufata nabi ku nkwi zabo ndetse bakanazitwaka ese n'imipanga ikagenda imwe tuba dufite twahora twifashishamo
Habimana Ezekiel impunzi yo muri site ya Rurinda isaba amashyirahamwe ashinzwe gutanga inkwi muri inkambi yo mu Rusenda ko yabagoboka kuko hari igihe baburara bitewe n'ikibazo cyo kubura inkwi
nibaze baradufasha rwose batwiteho tumaze igihe kinini nta dukwi vrema uburumva imvura ikiragwa hari igihe turara ubusa kandi n'ibyo mu nzu bihari twabirosa ariko tukabura ikintu dukoresha ku muriro ku mucano kuko hasi hari igihe umukora ashobora kurunga ikibi bintu ariko twebwe nk'ibi ntabyazi ntibibashikire ko nta dukwi turonka abo burumva ntabyo bamenya gusa inkwi ziribwa n'aba bo nyene babikoramo nizirenga kwa bajya babikora mumva niho bajya inkwi kuko ziraza biriho
none se nimba ziza kuki mutazibona
inkwi ntabwo dushobora kuzibona kubera bajya nyene bajya babategetsi bakorana kukubera zibahera mu ntoke nyene none nk'ubu umurefije guhe ameza naraheze nta nkwi bubo bibaza ngo eske umurefije abayeho gute Acha niki Icyo rencho kumenya nk'ubu imvura yaguye dore
Emmanuel Ntirampeba userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda yemeza yuko iki kibazo cy'inkwi kiraje inshinga impunzi zo mu Rusenda yawora ariko agatangaza yuko hari ikizere yuko ishyiramwe rya SF rishobora gutanga inkwi z'ukwezi kumwe
impunzi zirakomerewe cyane kuko muri no minsi urabona amakara ari karaduga kubera imvura yatangiye kugwa noneho nibikomeye murazi ko banabujije n'impunzi ko zitagomba kujya mu mashamba yaba kongomani kugira ngo ntizonone tubashe kubona imvura ibyo rero byabaye ibintu bikomeye abantu baragenda mu ishamba yahura n'umupolisi canke yahura n'undi wari wese arinda ishamba akaba yamufashe akaba yagize ikibazo rero haze igihe kinini inkwi zidatangwa ngaha mu kambi kuva mu kwezi k'umunani ho baheruka gutanga inkwi za nyuma nazo nyene zari zikoze kwindwi biboneka ko dufise ikibazo cy'inkwi zo mu k'umunani n'uko icenda n'uko icumi mbese n'uko ku icumi na rimwe turiko turinjiramo na konyine inkwi zako turabona ko zitariko ziraboneka vuba inyishu batanga n'uko batubwira yuko ubuvuba bagiye kuraba ukuntu inkwi ziboneka mu ikambi ariko rero biboneka kumenga muri no minsi batangiye kuza barakopa ikibazo bakakugira ko ashobora kuboneka inkwi z'ukwezi kumwe canka abiri ariko ayanda abiri inkwi zabo ntiziboneke
umuvuduko w'ikoreshwa ry'inkwi muri inkambi yo mu Rusenda urenze uw'ibiti bitegwa watumye ishyirahamwe rya SER ritangiza gahunda yo gukoresha ibizuku muri iyi nkambi yo mu Rusenda nubwo ibi bizuku biri gukora gusa mu nkambi z'agateganyo Redasenga avuga ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda aho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Pedastengabo hurakenuye mu rurongo wacu wa telefone wasuye gukunda rero tugaruke kumenyesha makuru wacu eroje wirika neza heje gudutangariza ku kigo kijeje gutororokanya amakori n'amatagisi mu gihugu cy'u Burundi OBR kivuga ko kimaze kwinjiza mu kigega ca leta amafaranga adenga ibice 86% kwijana yayo cari cariyemeje kwinjiza eroje turi kumwe ku murongo wa telefone eroje amahoro Icho kigo OBR uhedeje kutubwira mukanya mbega amafaranga yose gitegezwa gutoza nangaye
Ni kuvuga uyu mwaka Diane OBR matagisi bizokutoza n'amakori iteza kwiza mu gihe cya leta amafaranga agera ku miliyaridi amajana indwi na mirongo ibiri hanyuma amafaranga akabara yangana n'ice 70% n'uduce 70% by'amafaranga leta izokoresha yose uyu mwaka akabangana n'imiliyaridi 1,552 n'uduce 70
eroje mu minsi iheze ico kigo catanguje isekeza ryo kwandika abadandaza n'abagwizatunga bakorera mu gifuri ico kigo kigeze ico gikorwa kigeze
Icyo kibazo Diane nakibajije komiseri mukuru wa OBR ariwe Odas Nyonzima yambwiye ko ubu icyo gikorwa mbere bacongeye umwanya kuko bari bihaye indwi ziri gusa ariko basanga ibikorwa kinini yambariye ko bamaze kwandika abarenga 5,000 ariko ko bazobandanya kandi babona ko hari benshi bakora muri urwo muri bari muri zo twita gukorera mu gifuri ari byo secteur informel muri gifaransa
hari ico Aubert yavuze ku vyerekeye ayo mafaranga imaze kwinjiza twumva arengeye ico yari yiteze muri kino kiringo ni yahe impamvu nyamukuru yabonetse amahera
Ego me Aubert ivuga yuko ari kubera ishaka ry'abakozi bayo na cyane cyane kubera abatanga kori batari bake bamaze gutahura yuko ugutanga ikori ari icyubahiro gutanga ikori biri mu bigize ugukunda igihugu kandi ko biteza gutezwa imbere na bene cyo mbere rero uyu munsi komiseri mukuru wa Aubert aho yabivuga akaba yari kanatangaza ibijyanye n'umunsi wahariwe umutanga kori avuga ko ari akaryo kubwira abatanga kori bataritanga cyangwa bihisha yuko bategerezwa guhanurwa hisunzwe amategeko mbere no guhanurwa bagahanwa ariko hakanashimirwa abatanga kori baritanga n'umutima mwiza batarinze guhatwa
ni muri rusange ngo none abarundi baratanguye kwidrukira gutanga kori gaheroje
Ego me kigo Aubert kivuga ko kiravye inyigisho gitanga n'ingene abakozi bacu begera abantu kivuga ko cishimira urugero abantu bageze ko mu gutanga amakori
turagukengurukiye cyane gose kuri ino nkuru uce ku masonga uraheza uze kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma
urakoze nawe
Mama, hey mama, and I know you wanna roll with me, yeah. Everybody knows it.
Nuko rero nshuti bakunze ibijwi rya Amerika kawe no ngaha duce dusozerera ikiganiro cacu iwanyu mu ntara cuno munsi makoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi ari mu buhinga bw'ivyuma na ingenieur bari kumwe Diane Nahazwe twari kumwe kuri micro nkaba ndabifurije kuranigwa mu banyu no mu vyanyu tuzosubira kongera gutegwa iteka ryo kubana namwe ejo nkaho twatanguriye mu ruranigwe Big money, show me love with your big money. It's your busy buddy. You do that talk, I don't like your talking. Me, I want Gucci, Gucci. I think all that hushy puppy. Make I buy you Fendi, Fendi.
to drive by Maserati.
Je veux pas être déçu, j'ai pas le temps de tes paroles. Déjà, love, love, it's all killer.